Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteza matwi, ni yedirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi abacuruzi bato bato mu mujyi wa Gitega baranenga icyemezo cyo kwimura isoko bakoreraga.
Isoko twari tufitiye akamaro gose kuko twasumira hafi, none twege nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshika yo gute kwa 5 dufaranga twikinga dufise.
Uwo ni umwe mu batuye mu mujyi wa Gitega mu Burundi ugaragaza ukutishimira icyemezo cyo kwimura isoko ryabo. Iyi nkuru n'ayandi avugwa mu Rwanda no mu Burundi turayabagezaho mu kanya gato. Abacuruzi bato bato bakorera mu isoko rito riri muri karitsiye ya Magarama mu gisagara cya Gitega aho ni mu Burundi bagiye kwimurirwa muri indi soko rishya muri karitsiye ya Nyabututsi. Abacuruzi abenshi bagizwe n'abagore ndetse n'abagendana ubumuga bavuga ko ubuzima bugiye kubananira kuko aho bategekwa kujya ari kure kandi ko nta baguzi bariyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
Iryo soko rito riri muri karitsiye Magarama kuyora rije Bujumbura riciye mu ntara Muramvya. Ni soko risumira ko abantu bamumakaritsiye abamwe abantu benshi kandi ya kera nka Magarama yoba bwoga no kwibuka. Bamwe basanzwe basumira muri iryo soko babwije ijya Amerika ko batagiye koroherwa.
Iyi soko twari tufitiye akamaro gose kuko twasumira hafi, none twege nk'abantu twari dusanzwe twikeneye tuzoshika yo gute kwa 5 dufaranga twikinga dufise. Twege ku mafaranga twari dusumishaga kwiyongera ko gose bikomeye kandi bona no mukene twa dufise ubudasa buhari mu ijya soko ya ke yo ngaho mu gisagara cha Gitega no ngaho mu kasoko ayihaza ibintu by'abantu bishore ihajya naho haba hari ibintu by'abantu babiranguye. Urabona ugurira ikintu umuntu yashoye n'ugura umuntu yakiranguye ibe yisanga zitandukanye
n'abana bato bato tushobora kuza kubabwira baze gusuma ntibanabagonge nk'ayo mabarabara mvuga ko azodushira izanya ututsi kugira ngo cyongwe uburyo bw'ukwite plasa kugira plasa biye gusuma biratugora
ko yari imaze akamaro kanini cyane. Natwe tuba ngaha hafi umwanya wari wose washobora gusuma akantu umwanya wose ushakiye utiriwe uraja kure ufata ingendo za kure.
Abadandaza bahora bakorera muri iryo soko ahanini baguriyemo abakenyezi nabo bavuga ko iyo ngingo yo kubimurira Nyabututsi ije kubabohera amaboko imugongo.
Tubona yuko bidashobora kutworohera kuva ngaha n'Inyabututsi n'abakiriya baho ntibatumenyereye kandi natwege ni kure tukaje turaba n'ingaruka mbi yo kubera abanyeshuri ukuntu dushobora kubagaburira bagiye ku mashuri.
Dusa gatahe gatoya nta kuntu wese umutahe ibihumbi icumi hama ngo uduge hari Inyabututsi kugera no kugaruka rero turi n'ibihumbi bitatu nibyo bitatu batwa umutahe wa cumi numva aho tani ndwizokora
byinshi mu buzima bwacu tubayemo twabikora ngaha gasabuni iki amakaye y'abana byose byapfa ngaha kandi rero turi n'ikibazo benshi muri twebwe twadufite n'ibirimba tuko turakina ibyo birimba rero tuko turakina kugera uyu munsi n'izo ndwi zibiri baduhaye dufite ikibazo cy'ukuntu tuzoriha amadeni y'abandi twicaye muhira kano kansoko niko kari kwadutungiye ubuzima bwacu.
Twebwe dufite abana tutabutikabona imbwa bajya ku ishuri reka ngaha hafi aha ku Magarama mba tugiye Nyabututsi abana tukabaduhetse tukosubira kubaraba numva uburyo ntabwo urondeye umukozi ntiworonkayo umuhemba ntiworonkayo kwiyunguruza uca atanga uri kurahomba rwose.
Twari twamvise ngo atazishyira Nyabututsi twumvise umenga ntitwahashobora n'abana ku migongo n'utundi twicuko dusize mu ihemba twabishobora turago.
N'abapasta ni bamwe bamwe benshi bafise ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafise ugasanga bafise abana ibabonye banyabana kano kasoko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gasoko niko gatunze abakenyezi benshi cyane.
Uno musore agendana ubumuga bw'amaguru nawe nyine adandariza muri iryo soko avuga ko yari yanse kuba hasega agahitamo kwiyungunganya adandaza imboga nawe agira ati
kandi urumva mukuvuga ko twata ugisega kandi mugaca mutwirukana ngaha kandi ariho hatubuza yuko twoja gusega benshi urabona turi imboga kandi haratworohera ko turi imboga ko dutegezwa hakadukingira kugira ntidusege kandi badahaha na gaciro leta kabona yuko turi imboga kandi tudasega ndiko ndakora je ndikimboga yawe mutama kandi cyangwa ukiri mutora wenyera kansura kandi bikamunezera ko ndiko ndakora nyabututsi no ronka umuntu anezera ndiko ndakora nga nkuko ndiko ndakora nga anezerere
aba badandaza barashye ico basaba ubutegetsi bwa komune Gitega
yebyo saba yuko abaturonderera nka hafi nyene nyine kigatwe turonderaga fuka barera ko badukuye nga hari hatirereye abantu abatwa baduhumiwe nyene turago badushize kure twatwemvise ngatezo cyenya bututsi twumizumenga yitwa hashobora nabana nabana ku migongo n'utundi twicuko dushize mu yamba twabishobora turago
wese ashaka kibanza cha hafi kubera nka pasta ni bamwe bamwe benshi bafite ubuzima bubi nk'abagore benshi n'abagabo bafite ugasanga bafite abana abanyuba nyabana kano kaso ko niko kabatunze kubera abakenyezi benshi baragowe urabona kano gahaso ko niko gatunze abakenyezi benshi cyane
mu biro vya komine Gitega batubwiye ko bimwe iryo soko mu ntumbero yo kwagura amabarabara yinjira mu gisagara cha Gitega mu gihe bariko bitegura kwakira umugwa mukuru vya politike Igitega Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri leta y'u Burundi arasaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza Abarundi kuko basanga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro. Ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango. Vitari Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki mu Burundi FOSC n'umwe mubashize umukono kuri urwo rwandiko. Bwana Nshimirimana turi kumwe kuri telefoni. Bwana Vitari Nshimirimana, muri urwo rwandiko mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Guterres, niki mwifuza, niki mumusaba? Bwana Vitari Nshimirimana muranyuva? Vitari uranyuva? Uranyuva Vitari? Vitari Nshimirimana ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Tuve mu Bubiligi tujye mu Rwanda, abaturage baburiye imirima yabo mu isaranganywa ry'amasambu ryakozwe mu kibaya cya Bugarama mu burengerazuba bw'u Rwanda bakomeje gutakambira inzego z'ubutegetsi ngo zibarenganure kuko imibereho yabo ikomeje kuba mibi nyuma yo kwamburwa iyo mirima. Abo bavuga ko ibyakozwe batanabibona nk'isaranganya kuko hari abari bafite imirima bayambuwe yose uko yakabaye igahabwa abandi batari bayifite. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Timistocle Mutijima mu ntara y'Uburengerazuba.
Ni ingeri zose ugiye muri nzahaha ukajya muganza ukajya nyabintare ukajya gikunda mvura inkengero zose za Bugarama niko abaturage bagiye bibura bakabura imirima yabo kandi
rahari mu gishaka wararundura imirenge ituyemo abagezweho n'ingaruka zo gutakaza imirima mu kibaya cya Bugarama aho bahingaga igihingwa cy'umuceri. Ni isaranganywa ryakozwe mu mwaka w'2011 aho aba baturage bavuga ko uburyo byakozwemo batabusobanukiwe ko hari ababaga bafite imirima irenze umwe mu gishanga bakayamburwa ntibasigirwe n'umwe.
Nk'umuntu wari ufite buroke ebyiri cyangwa eshatu yaragendaga bagafata za buroke ebyiri cyangwa eshatu bakazihereza wa muntu utafite n'ahantu na hato. Ubwo wa muntu wari ufite buroke eshatu akibura.
Ababikoze ni bande?
Ababikoraga ni abasirikare, nabonaga ababikoraga mu bishanga n'abayobozi. Mbona ari akarengane da.
Abo baturage bavuga ko imwe mu mirima yahoze ari iyabo ubitunzwe na bamwe mu bayobozi barimo n'abo mu nzego zishinzwe umutekano bayihingisha bakohererezwa amafaranga nyuma y'igihe cy'isarura cyangwa se bakayikodesha abandi baturage.
Hariho ukuntu bashobora kukubwira ati iyi mirima ni iy'umupolisi runaka wibera mu Ruhengeri cyangwa se wibera i Kigali akaba ariko bakubwira gusa, ariko ikagihingwa ubwo nuko niba baba bahingishiriza badahari nta ububi baba bayifite ariko ntibaba bagaragara mu buhinzi nyine cyangwa kumva ngo ni iy'umuyobozi runaka.
Bigaragara ko n'inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka Rusizi zemera ko muri iri saranganya habayemo amakosa hashingiwe ku matsinda zashyize hagamije gushakisha imirima yatanzwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse hakaba hari n'iyo yatahuye. Aba baturage ariko bagaragaza ko nibonetse batamenye uburyo itangwamo.
Hari ubwo baduhamagaye ngo tugende ku murenge baratwandika biciriyo, abifitiye amafaranga nibo bayibona, naho kanjye nyine w'umukene w'umutindi basi.
Uko bameya bagiye basimburana bagiye baza bakatwizeza ibitangaza ko bagiye gushaka iyo mirima ibarura rikajyaho uko mme yagiyeho niko ibarura riboneka, ariko ntabwo batubwira ati imirima yabonetse ni 20 mu bantu bari barayibuze nk'ibihumbi 200 hasigaye 1,800 mukomeze mutanga amakuru n'abandi bazayibona. Ubwo duheruka dutanga makuru aho imirimo iherereye ariko ntitumenya abayihawe ari bande
mu gihe bagitegereje ko basubizwa imirimo yabo ingaruka zo zikomeje kuba nyinshi ndetse ubayirebesha amaso gusa nta kindi babikoraho
nari mfite broke ebyiri ako ubwo nagiye mu mukara sinayibonye n'umurima n'umwe urabona umuntu ufite broke byibuze buri gihemwe ntashobora kubura n'ibihumbi 150 ako nkanye ntaho nabona uko ntaho naba na nyakuye ko sima nahinze iterambere riradindira ku bantu babuze imirima yabo mu gishanga nuko deya nyine tukabona uko turya
iyo mbonye ahinga izo boroke ebyiri kandi umurimo wanjye cyari gitanda nari nguriranye kwa nabonaho n'ubu ngubu barahinga ngatambuka nyine basa mpanyura n'ukuri kubyo umwe njya gusaba ku muntu wahinze umuceri kandi mparuza umuntu ari guhinga kwitambukira
mu gushaka kumenya iki inzego z'ubutegetsi zivuga kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yakibajije bwana Munyantwara Rufonsi utegeka intara y'uburengerazuba adusubiza muri aya magambo
turaza kwifatanya n'ubuyobozi bw'akarere ariko bikwiye ko umuntu wari ufite mu butaka aribwo umutunze mu gusaranganya ntabwo akwiye kuba ari we wasigara mu gihe wenda jyewe nahabwo mu murima afite n'indi mirimo imusozi ntabwo abadafite namba ari bakwiye gusigara bari banahasanganywe wenda ngo jyewe narisanganywe n'imirimo imusozi mbari jyewe ngiramo imirima kandi numva ikibazo ugiye kukijyamo tukareba none ubu kuri kwa byo neza baba barengana kuko tukabarengana
kugeza ubu nta mubare utomoye utangwa n'ubutegetsi kuba bahuye n'iki kibazo cyo kwamburwa imirima muri iki kibaya cya Bugarama ariko banyira ubwite aribo baturage bemeza ko barenga 10,000 bakaba batuye mu mirenge igera kuri ine yose ikora kuri iki kibaya cya Bugarama si ku nshuro ya mbere urusobe rw'ibibazo by'amasambu rugaragara ha mu kibaya cya Bugarama kuko mu nkuru ijwi rya Amerika iheruka kubagezaho mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka nabwo hari abandi baturage barenga 10,000 bambu uburenganzira ku butaka batuyemo babwirwa ko ari ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda aba nabo kugeza n'ubu bakaba babutunze nk'intizanyo mu gihe bagitegereje icyemezo inzego z'ubutegetsi zibufatira Themistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mukanya narimbabwiye ko amashyirahamwe atandukanye ategamiye kuri leta y'u Burundi akomeje gusaba umuryango w'abibumbye n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kugira uruhare mu biganiro bihuza abarundi kuko basanga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'uburasirazuba warananiwe akazi ko gutegura neza ibyo biganiro ibyo bikubiye mu rwandiko bandikiye abayobozi b'iyo miryango Vital Nshimirimana uyobora ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi FOSC ni umwe mu bashize umukono kuri urwo rwandiko bandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres Bwana Nshimirimana turi kumwe kuri telefoni impamvu nyamukuru mwandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Bwana Nshimirimana ni iyi
murakoze twandikiye umukuru w'umuryango w'abibumbye kugira ngo tumumenyeshe aho amashyirahamwe ahagaze ku byerekeye amatata ari mu Burundi na cyane cyane ku mvugo yuko himirije gutegurwa ngo ibiganiro bizoba ari bya gatanu kandi bikaba bya nyuma kandi twebwe tuzi yuko ibiganiro bitarigira bitangura
hanyuma icyo munenga niki ku biganiro bindi byabanjirije ibirimo gutegurwa bizaba bita ko aribyo bizaba byanyuma
nukuri twebwe turamene inda ku rukumu turerekana yuko ibiganiro bahaye umuryango wa Afrika w'ubuseruko ngo bihagararire yuko byarawunaniye kubera yuko habandanije amatata akomera kugeza naho ibyizwa shingiro byatumye amatati yaduka mu Burundi rihindukwa uwo muryango ubona kandi ukihorera hanyuma kandi ubwicanyi iterabwoba byose byarabandanije uwo muryango birawunaniye yuko wamama
ibi mubikoze mu gihe intumwa z'umuhuza w'abarundi zimaze iminsi zibonana n'abanyapolitike batandukanye baba aba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri iki cyumweru babonanye n'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ese mwebwe mu mashyirahamwe ategamiye kuri leta mwaba mwaratumiwe muri ibyo biganiro
nta na rimwe twigira dutumirwa kandi birazwi yuko ari twebwe twatanguye kubaza ikibazo cyerekeye gushaka kwigumiza ku butegetsi kwa Petero Nkurunziza mu 2015 nitwe twahamagara abanyagihugu kugira ngo tujye kubyiyamiriza kandi turabirongora kandi turabyemanga kandi uno munsi turanavuga yuko tukavunira urugo isi yose yuko ibyo Nkurunziza yavuze ngo ntazokwitoza mu 2020 yuko ibyo naho byoba byo yuko bidahagije kugira ngo amakunga ce yibaza yuko ikibazo cy'u Burundi kirangiye kuko igihugu cyarasambutse bidasanzwe ku buryo hategerezwa kuba ukwicara abarundi bagasubira kubaka na cyane cyane inzego z'umutekano iz'ubutungane no gutuma abarundi basubira kuba mu gihugu bakumva yuko bafise iteka n'itekane.
Ku bwanyu rero musanga umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba muri iki gihe udashobora gutegura neza ibiganiro mubona byavamo umuti w'ibibazo by'u Burundi?
Ndabyo bashoboye n'ukuri byarabananiye cyane kuko atari uko tubabona bavuga ngo ibyo bavuga mikebukano mu Gifaransa bita consultation bama bagira bidahera nta kindi umuntu yovuga yuko bamaze gukora. Hanyuma kandi byarabonetse yuko batigira bashaka gufata ku rugero rumwe bene amatati ukamengo abari muri leta y'u Burundi nibo bene ukuri nibo batanga amategeko nibo bavuga bashobora gutumirwa nibo bemera abashobora kuza kuganira kandi amatata ahuza nyine abo baba bafise ibyo badahuriyeko.
Vitali Nshimirimana ni umuyobozi w'ihuriro ry'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politike mu Burundi Forest. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Namwe ndabakengukiye cyane.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni minsi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo ku mugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu abakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika na cyane cyane mwebwe mudatangwa kwa Nyaburunga. Muti none uno munsi tugiye kuganira ku biki? Uno munsi turi kwiyaga ivyerekeye amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi y'Arusha. Imyaka 18 irigoroye ayo masezerano y'Arusha ateruka igikumu n'abanyapolitike b'i Burundi bahagarikiwe n'akarere na Afrika n'amakungu. Hakaba hari kuwa 28 ukwezi k'umunani umwaka 2000. Muri iyo myaka yose iheze ayo masezerano yabaye nk'umushinge wishyirwaho ry'amategeko n'inzego bigenga Burundi. Ayo masezerano yabaye kandi umwumvikano w'abanyapolitike bamwe muri bo mbere bakanayafata nk'ayakurira amategeko mu gihe ari nayo yakomotseko ibwizwa shingiro ryo mu 2005 riherutse guhinyanyurwamo iryo mu 2018. Ku rundi ruhande hari abanyapolitiki bemeza yuko amasezerano y'amahoro y'Arusha atajya hejuru y'ibyizwa shingiro, bati uwo ni umwumvikano wa politiki usanzwe. Inyuma y'imyaka 18 irangiye ayo masezerano yemejwe n'abarundi yoba yabamariye iki? Mbega hoho hari utunenge twoba turi muri ayo masezerano canke twibonekeje mu ishyirwa mu ngiro ryayo? Kazoza k'ayo masezerano ni akahe muri kino gihe? Intambamyi zishobora kukabangamira zozo zoba ari izihe? Hokogwa iki kugira ngo ayo masezerano ashyirwe mu ngiro ku neza y'amahoro no kunywanisha Abarundi? Ibyo rero kugira tubice ijya nino turi kumwe n'abatumire babiri. Hari Honorable Alice Nzomukunda arongoye umugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Honorable mwaramutse.
Mwaramutse neza, ndarambije n'abatwumviriza.
Kazi kwa Nyaburunga.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe. Turi kumwe kandi na Honorable Tatien Sibomana n'umuvugizi w'urunani rw'abigenga Amizero y'Abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndabaramukije. Ndaramukije n'abatwumviriza kandi nibaza ko mu runani rw'abigenga Amizero y'Abarundi harimo ipronate avuga rumwe na leta kamwe n'abana ya FNL ya Gwasa rumwe n'abadasigana handa bavugira ntibavuge.
Uhavugwa kuvugira abadasigana
kane ndabarundi
na. Urakoze. Reka kumbure mu gutangura mbere kwa Honorable Alice Nzomukunda mu mugambwe Adele urunani rw'imvuga kuri. Amasezerano y'Arusha imyaka 18 iraheze, hari icyo muvuga muti yaratumariye?
Ego amasezerano y'Arusha yaragize akamaro kuko yarafashije kugira ngo Abarundi bashobore kunywana. kuko ingorane mu gihe bari ko barayaharira ko yari ingorane ya iri hagati ya moko cyane cyane hagati y'abahutu n'abatutsi ibyo rero bikaba byaratorewe umuti ku buryo uno munsi ndiko ndaraba ico kibazo camuko nta kigihari kuko uno munsi umuto aratambuka kitwa ko ari umuntu umuntu tagatambuka kitwa ko ari umututsi ndetse nivyo bintu baba ariko baravuga bishora kuja mu ngiro bakavuga bati ibibanza bigabanganwa bijya kugabanganwa hagati y'abahutu n'abatutsi umuntu bakamurondera akamwita uko yitwa ivyo kera ntivyari bihari iyo ni ntambwe nini ya yahabaye ayo masezerano y'Arusha rero kubijanye n'amahoro yaje kuhirigwa n'amasezerano yo guhagarika intambara kuko amasezerano y'Arusha ubwayo yonyine ntihagaritse intambara ntiyazanye amahoro yonyine kuko yarinze gushigikirwa nuko habayeho ayandi masezerano yo guhagarika intambara yasinywe ico gihe n'abari bamaze kurangira gusinya ayo masezerano y'Arusha hamwe rero n'abari ko baragwa n'imigwi yari kiragwana ivyo rero ndibaza ko ari ikintu gihambaye cyane twashitseko hanyuma turumvikana kandi n'ikintu kijanye n'iyo gabanganywa y'ubutegetsi kuko muri iyo gabanganywa y'ubutegetsi rero hagati y'ayo moko naryo nyine ryagerera kurikizwa kugira ngo abantu bose biyumve ko barimo mu butegetsi ivyo rero byarashizwe mu ngiro birakurikiranwa mugabo ikintu cyagiye kiribonekeza nuko amasezerano yashamaze gusinywa abayasinye bahagaze ahanini kuri ico gisata cigabanganwa ry'ubutegetsi gusa ibindi bisata byagiye gushirwa mu ngiro mu nyuma ndetse ugasanga yuko niyo hariko haraba ugusaba kuyashigikira usanga biguma bishingiye kuri ico gisata cigabanganwa ry'ubutegetsi hariyo rero bisata byinshi ibintu byinshi byari byategekanijwe muri ayo masezerano byaragiye mu ngiro ndetse n'ibya nyuma byagiye mu ngiro mu ntango z'uno mwaka mu mpera y'umwaka uheze ku buryo rero bibonekeza yuko hariho intambwe niniya yari yaragize mugabe igihambaye nuko ibiri muri ayo masezerano byashizwe mu bwirizo nshingiro bwirizo nshingiro naryo rikaba ryamaririho yarashizwe mu bwirizo nshingiro mu 2005 ndetse uno munsi mu bwirizo nshingiro ryo mu 2018 nkuko byari byanditswe yuko iryo amasezerano y'Arusha ashobora gusubirwa akarabwa neza yuko hageze yuko ibiyagize bihagarara kuyashira mu ngiro bararavye rero basanga ibihambaye baravuga bati naho bohindura ibintu mu masezerano y'Arusha ibintu bijanye nuko abarundi baguma banywana yuko bitokogwa ivyo rero ntibabikomakomye
bivuga ko ibyimwe muri Arusha twobwa ko iri muri Arusha vyoba biki byarateruye mu ibyiza shingiro ko byakabaye
ego niko byagenze ivyari bitegekanijwe mu ibwirizo muri mu masezerano y'Arusha byarashizwe mu ibwirizo shingiro kuko mu ntango ico gihamba ico gisata navuze gihambaye nkuko arico nanone bashigishingira ko ikintu cyo tuma haba umutekano muke ugutumvikana ugutanywana mu Barundi kwico kintu bo cirinda niko rero byagenze mu mabwizo nshingiro y'uno munsi ibyo bintu byarahagazwe ko cyane kugira ngo ibyo bintu cyane cyane byo kugabangana ibibanza mu mwoko bigume biriyemo
kugabangana ibyo shingiro rihari uno munsi ntacyo rihungabanya ku masezerano y'Arusha
kubwo nabisomye nta ntacu nabonye bihungabanya kuko bayashize ivyo bintu bavuga ko bihambaye bandika ko bihambaye bitoko mwakomwa byarashizwemo
urakoze honorable Tatiana Siomano uvuga ivya mizere y'Abarundi ivyo bamaze kuvuga biri mu vyo Arusha yatuma yamariye Abarundi hari ivyo muvuga muti nokongera ko
yego bo hariho bimwe shigikiye n'ibindi byishyuri bitari byo icyo no hera ku bwa mbere
bitaruko
jewe icyo kibazo no ki no kicishura mu bice bibiri kugira umuntu abone neza ingene amasezerano y'Arusha yagize akamaro cyangwa atakurikijwe cyangwa ariko arasubizwa inyuma ko byose biriho ubwa mbere hoho yaratewe ko igikomo kwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi bibiri bisigura ko kuva dushaka dufata umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na rimwe niho byitwa ko bari batanguye kuraba ingene bashyira mu ngiro haciye hamara imyaka itatu aho harakozwe bimwe kandi bihambaye harakozwe ibiganiro hagati y'umuhari bagwana
n'ubutegetsi
send the defeated kandi barashika ku masezerano yo guhagarika intambara cyo cari gihambaye cyane mu byo bari bishinze muri amasezerano cyakabiri barateguye amategeko azogenga igihugu inyuma y'intwaro fata kibanze
aho ni hamwe najyabwizwa shingiro
honorable ni ho harimo najyabwizwa shingiro cyagitariki 18 zo kwa gatatu mu 2005 paranashoboye no kumvikana ku kungene babisikanya muri iyo ntwaro fata kibanze urazi ko yarimo ibice biri kicye gihe kirongorwa na president w'ubuyobozi n'ikirongorwa na president Domitien Ndayizeye murumva ibyo byari ibintu bikomeye hajya mu myaka 3 ntibibaze ngo bari myinshi cyane turetse ibindi byinshi cyaciye bikurikira byo gushiraho igisirikare gihuriyemo bose bahora mu ishamba igisirikare cya leta igipolisi uko nyine ari kibabaje mugabo na gengira ko ugwego guterereza ntigwigeze rukogwa ugira barigeze baruraba kandi mu masezerano y'Arusha bavuga ko ari ugwego
gumutekano ubundi ntibigeze baruraba
rwagiyemo
abavuye mu ishamba gusa cyangwa
rwagiyemo irigeze ba ko baravuga ngo imigwi yo mu mashinga amateka imigwi yizo kurikirana ingene ivyo bintu biriko birashirwa mu ngiro kirigeze baraba nk'akarorero bati ugwego guterereza ko bavugamwo ibitigire by'ukungana turavya moko ibi niko bimeze cyagumye ko hanyuma rero ubutegetsi buhindutse ubu rero byaciye biba nk'ugwego rw'umugambi ubu rero ubwirizwa shingiro ruhejeje rihejeje kubi reka ndakubwira igituma ushatse n'ibitigire no biguha si ibintu tunyegeze aha na sena no guha raporo iheruka gusohora yaratanze na narakomanda kivuga iti murabe mu rwego rw'iperereza iyo ni raporo ya sena si raporo ya jeho
ni rwego rw'iperereza
rero
abahutu gusa bimwe
abahutu gusa kandi nabo nyine ntuvuge ngo n'abahutu n'abamilita b'umugambi wa SNDFD kuko hariho exclusion ethnique politique
ni ukuvuga ko hari ugukumira gufatiye
hariho gukumira gufatiye ku moko muri urwo rwego naye hakaba n'urufatiye rwa politiki ibyo byo biriho no mu bayandi ma ministeri ibitigiri twarabitanze n'ibintu byanditse
honorable Alice Nzomukunda kazoza kaya amasezerano y'Arusha naka
kazoza kaya amasezerano y'Arusha nkuko nari nabivuze ko yamaze kuja mu bwirizwa nshingiro yateretswe mu bwirizwa nshingiro kazoza kayo nuko abandanya kurikizwa muri iryo bwirizwa mu gukurikiza iryo bwirizwa nshingiro ibice byose bijanye nayo masezerano igihambaye rero nuko abantu bokumva yuko ibwirizwa nshingiro ari byo bikorera koreshwa mu gihugu ayo masezerano akabaho nkaho ari ico twitwararika kugira ngo dutahure neza ico bacaranditswemo kiba kiri mu bwirizwa nshingiro umuntu abatatahuye neza icyo ntariko ndemera nuko twokwama turiko turayaharira ko igihe cyose kuko uri kuraraba ingene ibintu byari bihambaye bavuze ko barinda kugumizamwo byari byo bijanye n'igabanganwa ry'ubutegetsi mu moko kandi n'ukuri uri kurabiraba ni nayo ntumbero niyo ntango nk'umoko y'intureka zagiye ziraba mu gihugu nico gihe hari ndahaja kuganirwa y'Arusha byari bivuye yuko habaho gusabikanywa nabi ku butegetsi hanyuma hakabaho n'inzego ziharijwe n'ubwoko bumwe na cyane cyane muri byo by'umutekano
arakoze Jerome Niyonzima waduteguriye ikiganiro kwa Nyaburunga naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire engineer wadufashije muhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugeranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeza mu byoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.